Tuashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwi muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndase mu gihugu cy'u Burundi.
Ubumuga bw'ubugaru suburozi sumuvumo niwandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuva ku bisigo umuvye yatambutse niki ntihazogira abantu bababesha cyangwa babahenda ngo bazobasengera cyangwa babashire mu bwato cyangwa babacice mu sekurungwa kire cyangwa bamubashire kutundi utundi tugenegene two mu miryango ngo akire yatavuwe aramugara.
Uyu ni Ladislas Butoyi hajeje umugambi wo kurwanya ingwara y'ubugaru mu gihugu cy'u Burundi atanga umuco kubihuha bivugwa kuri iyo ngwara. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Rikariko turahere kuyagezwe hirya nino ku isi duhereye mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Aisha Mijya Onu yigita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ritangaza ko ibiharuro vy'abandura virusi ya corona n'ivyabo iyo virusi ihitana vyagabanutse ku isi hose ugiranije n'uko vyari uwo mugera ugicibu yadukiza. Umuyobozi wa OMS ariwe Dr Tedros na ho biruko agabisha avuga ko umugera wa corona ataho uraja. Yemeza ko hakiri umuriyari w'abantu batari candagisha hambavu yabo, hari nabo avuga ko batanguye kurambirwa no kwipimisha hamwe no kwikingira. Hagataho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Buhindi utangaza ko abandura muri ico gihugu cari kimaze igihe kiza imbere mu bihugu bivugwamwo ubwandu bagabanutse cane. Kaminuza ya Johns Hopkins ikurikirana makuru y'ubwandu bwa corona ku munsi nayo ivuga ko ku isi hose abanduye corona barenga imiliyoni amajana 531 abo yahitanye bakarenga imiliyoni 6,600,000 amajana 3 mu gihe abamaze kwicandagisha barenga imiliyari 11 na miliyoni 66. President wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakeje umwamikazi Elizabeth ku myaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru n'andi makungu nibwo bwemeje ko Kim Jong-un yakeje Elizabeth. Ubwongereza na Korea ya Ruguru bwatanguye imigenderanire ya kidiplomasiya mu 2000. Korea ya Ruguru iri mu bihugu bike umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri asanze anatwara n'ibindi bihugu birimo Australia, Canada na New Zealand ataragendera, aramaze ariko kugendera Korea y'Epfo. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hari kwa himbaza imyaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza, yagiye ko afise imyaka 26 vyumvikana ko ubu afise imyaka 36 no mupfasoni wa mbere amaze imyaka myinshi ku ngoma mu mateka ya cami. Ano makuru yose abageze hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikazi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemeza ko ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndanse muri ico gihugu. Rapon Shasha yerekana ko ku mwaka havuka abana barenga 550 bafise ubwo bumuga bufata ibirenge. Abanyagihugu basabwa kwihutira gutwara abana bafise ubwo bumuga kwa muganga kugira ngo babagwe ku buntu. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru.
Abaganga bavuga ko ubumuga bwo bugaru bovugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanywe kwa muganga hakirikare atararenza imyaka 2. Itariki 3 ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS risigura ko arakaryo ko gutera kamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga. Muri ntumbero Ladislas Butoyi ajeje umugambi w'igihugu wo kugwanya ngwara yasiguriye abamenyesha makuru ibujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa.
ubugaru n'ubumuga mvukanwa ufata ibirenge ugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana hanyuma bigaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazashobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda ubwo bumuga gushika ntaki nini kihari twovuga kibutera ariko kenshi icyo tumaze kubona nuko uva ku karonda ukuvuga yo mu muryango umuvyeyi umwe cyangwa bose bavukanye ubwo bumuga tuba dufise yo amahirwe yuko mu rubyaro rwabo hashobora kuzaboneka mo umwana tuba twifuza yuko aza kivutse ariko yakerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga naho yo yatangwe gutambuka ntabaramenya amagufa n'amakonyero ntibabirakongatara ni nk'igiti mu kirundi baca umugani ngo ikiti kigororwa kikiri gito kwa muganga nta kimwe bariha
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu Burundi raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abana barenga ibihumbi bine bamaze kuvugwa bagakira ku kwezi ibigo icenda biri mu gihugu bivura iyo ngwara byakira abana bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu ni mu gihe ku mwaka avuka abana bafise ubwo bumuga hafi amajana atandatu kubo baba bakibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi yamejwe kuyigwanya urafise ico ubabwira
akamutwotera abavyeyi nuko ubumuga bw'ubugaru si uburozi si umuvumo niwandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuva ku bisigo umuvyeyi yatambutse ni iki nokuvuga ibintazi abo rero batabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaru hariya kandi murumva ko bibabaje kuko umwana bawuze ubufasha na cane cane buhari ariko n'ubumuga bushobora kuba buriho nk'uko undi mwana ashobora kuvuga n'ubumuga bwa rwo bwose ntihazogira abantu bababesha canke babahenda ngo bazobasengera canke babashire mu bwato canke babacishe mu sekuru ngo akire canke babashire kutundi tugenegene two mu miryango ngo akire iyo atavuwe aramugara niba abandi twama tubona iyo turiko turatembera muri ville canke hehe usanga umuntu agenda ku majisho y'ikirenge ujya no kuvuga n'ubumuga butavuwe
ibigo bivura indwara y'ubugaru biri mu ntara za Kirundo, Muyinga, Rugigi, Makamba, Gitega, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura na Rumonge. Umugambi wo kuvura indwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'icyame mpuzamakunguru Kristu Hope Works ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana b'umuga mu gihugu. Pye Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Rwanda ahavugwa abanyeshuri bagera ku 400 babandanya gutakambira inzego zibishinzwe ngo zibakemurire ikibazo kijanye no kwiga abanyeshuri bemeza ko bari baratsindiye kuja amashuri y'ubu menyingiro ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha ingurane burayibambura ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda bwo yamara burahakana no makuru ikigali mu Rwanda dusangayo Eric bagira ubusa kugira ngo atubwire ibindi kuri no nkuru
Abanyeshuri bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019 n'ibihumbi 2021 baravuga ko byababereye ikinyuranyo bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo bavuga ko n'abanyitsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo mu bihe bitandukanye izo nzego zombi ngo zaje kubwira abanyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha Bwana Fabrice Byiringiro ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Kigali ku Kicukiro
urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri navuye mu rugo bari bagurishije isambu ubwo iyo sambu ntiyagaruka urumva nabyo biba binshize mu rungo abangabo ntago mba nzi ngo icyo gukora ni iki nk'ubu nubwo ndi mu rugo mpari nk'udahari mu rugo ntibamfata neza ntibanyumva baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye urumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo n'agashinyaguro n'uko dukiniraho ntago nabona uko mbivuga
Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyi ngiro ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yiga iby'amashanyarazi nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe.
Kwiga ntabwo byoroshye, kwiguzi ko utazakora ibizamini, kwiguzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashikayi ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo. Kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo, dusa n'abantu bahungabanye, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga bari barasinyanye amasezerano n'abanki tsura amajyambere, n'amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka itatu, bagasigara impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera.
Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo, mba nibaza ese nzazishyuza? Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku ma email ariko ntibansubiza. Nyine iyo ugerageje kubandikirwa baza ikibazo nk'icyo nta nubwo bikiza. Kandi muri contract twasinye harimo amabwiriza avuga ko ugusinya bivuze kuba wemeye, bivuze ngo niba ngiye nsinya ko nemeye buruse kuyakira nabo babemeye kuyimpa, gute se bisubira?
Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Clado, barayandikiye nayo yandikira HEC. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwandashyaka uhuza ibikorwa bya Clado yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya HEC yabasubije. Bwana mu Rwandashyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza.
Twega ntabwo twumva ko sisteme ibeshya, kuko ahubwo hibeshya umuntu ukoresha iyo sisteme. Ntabwo sisteme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None iki nababaje ni uko iya mbere yari ibeshye, ibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibaka yakozwe na HEC. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya ibabwira ko ibahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera, avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye ibeshya. Mu by'ukuri bikigaragara ni uko abantu bana bari kubakinira bagapira, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ubwo rero nanone biracyari ikibazo tugikurikirana, ariko ntabwo cyari cyashakirwa igisubizo, kandi turifuza ko cyabona igisubizo gihamye.
Ijwi rya Amerika yanabonye indi baruwa y'amapaje abiri aba banyeshuri bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanirana bazagana inkiko.
Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Abo bari gushira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwashobora bubonye, ariko twe twanataginzeho bari abayobozi bandi. Byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabona ubutumwa bwacu, kuko turabona tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niyo waduha igisubizo tukumva turanyuzwe.
Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha HEC kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza, tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira, nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mwibaruwe isubiza Clado ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose, avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri kuko urutonde rw'abemerewe rwatangajwe ku gihe. Ikindi avuga ni uko hari abanyeshuri binjiye muri sistemu batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga, bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mwibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Iki kibazo kimwe n'ibindi biraza byiyongera ku ruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu burezi bituma ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira. Ni mu gihe intumbero y'igihugu ari ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ndi hafise amashuri yigisha ivy'imyuga muri ico gihugu bemeza ko ibitigira ivy'abana b'abakobwa bahurumbira imyuga bikiri hasi cyane. Abigeme ahisemo kwiga imyuga nabo bakemeza ko bacibwa intege n'abataratahura akamaro ko kwiga imyuga ku mashuri, naho ntibafatwe nk'abagenzi babo b'abahungu iyo hageze ko bashira mu ngiro mu ivyo biga. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Vendayishimiye akoresheje Amerika i Kigali mu Rwanda.
nk'ibisata bya mekaniko automobile n'ibyo kubaka usanga ibitigira ari bikeyi rero bivaka ku mico bavuga bati umukobwa ntiyoja munsi y'imodoka ntiyo kwambara ipantaro ngo yurire.
Uwo ni umwe mu barongoye ishure ryigisha imyuga mu gisagara cha Bujumbura yabwije Ijwi ry'Amerika ko naho bitakimeze nko hambere hahise abakobwa batarijukira kwiga imyuga bitewe n'imico y'ikirundi.
Umwe bacu n'uje avyiyumvamo ingorane agira n'izangorane z'imico mico kama ashitse kuri tera ashaka kuvuga ati uyu n'umukobwa iki ntiyo gishobora.
Bamwe mu bakobwa bafashe ya mbere mu kuja kwiga imyuga babwiye Ijwi ry'Amerika ko bishimira cyane kwiga ayo mashure ariko bagacibwa intege no mu kibano bavuga ko nta mukobwa wiga bene ibyo.
Ariwe nyine abakobwa nabona baca ku mateleviziyo biga ibintu byo kubaka bagenda ku mashantye nyine ndumva ndaryohewe nkabona ingene bakora amazi ingene bacapa amaplan y'amazu ncandaza kubyiga. Si umuntu uwo ari we wese wibwira ngo uriga batima plombiri aca kugaya ngo kubera iki wagiye kwiga ibi bintu wari wabuze ibindi wokwiga ko kujya kwiga birya bintu ngo bugatusanga si wagiye kuvyiga ubishaka mugaba abantu bo babona umengo ni birofa nyene urimwo
mu kibana nyene vyaragoranye uretse no muhira barangwanije kuburyo bampagarira n'umuntu nyene ngo aze kumpanura kugira ndabivemo camitamo kwiga batima plomberi bakubwira ati none nka wewe uzurira hejuru kunzu uri umukobwa yaba atari umuntu nyene wabigiyemo bikunze urabadekuraje nka muri pozo usanga nyene baza ngo nabariye abakobwa ngo bariko bariga ibyo ngo bizobashikana hehe.
Abo bana b'abakobwa babandanya bavuga ko no mu mashuri biga ko bagisigazwa inyuma iyo hageze gushira mu bikogwa ibijanye n'ibyo biga.
Umva biragorana ingene turonka amashanti ingene tugenda ku matere turashobora kugenda ego tukagenda tuvuga tugiye kuvyiga mugabo gacusanga nyene biragoye nkaho twiga gasanga ntibadukurikiranye neza ntitumenye neza uko tubishaka tuvuga twe tugiye kwiga gacusanga tubaye abayede tureko dusomba amatafari nkuko bitari bikwiye kandi twari gukwiye nyene kuja hejuru nyene tukubaka natwe tukabimenya kandi natwe turiko twiga kugira dutere imbere tuve mu buyede tuje mu gifundi turenge n'ubwenjiniyeri. Siza bareka kubyiyumvira kuko twese turashoboye nta kazi k'umuhungu nta kazi k'umukobwa
ubundi cuzoba se umuntu akikura akikurabira wewe nyene icuzobejo ni wewe ucigira je nkano nakoreye stage n'ubu bagoma bampamagara nkabwira ati ndi kwishure urumva rero naho nzova ngaha ndafise ahantu harakazi.
Umwe mu bafise ishure ryigisha imyuga mu ntara ya Bururi nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu bice bya ruguru hoho abakobwa ari bake cane bijukira kwiga imyuga.
Oya rusangi ibintu by'imyuga nka birumvira cane abantu ba ruguru bitata bisaba bihari mu Burundi ni sekiyo batima byo kubaka no kubaza hanyuma na sekiyo mekaniko tumobile bisanavyo rumva n'ibitata bisaba ingufu usanga biri bijamo cyane cyane abahungu ya nta mukobwa arimo primary.
Abo bose bakira abanyeshuri baje kwiga imyuga baba abahungu canke abakobwa bavuga ko umwana w'umukobwa agira ishaka cyane ryo kumenya imyuga no mu manota bikibonekeza bagasaba ko bokwitabwaho mu gihe cyo kwimenyereza umwuga ntibafatwe nk'abadashoboye.
Usiva kuishaka, ubishaka arabyiga, na byo mu cyangwa mukobwa, ubishaka arabigira kandi akabimenya. Pourtant barashoboye. Yego, ibyo umuntu ashoboye nabo arabishoboye vraiment. Ngo
turabizira amarezi bazana na bagara afite amarezi meza no kuvuga ko babiyadaga
ku mate. Twasanze yuko haba mekanisi ari abakobwa ba mekanisi babishoboye. Ukiye n'ubwenge turabye amanota bafise. Hama ugacusanga umukobwa ashitse kuri tere ashitse ku rubuga atanguye gusuzugurwa n'abamukoresha bibaza ngo ntabishoboye. Kina cyo dusaba ababakoresha ko bo barabira ku bikogo bariko barakora apana kumuraba kuba ari umukobwa gusa ucuvugo ngo ibintu byashoboye kuko umukobwa arashoboye muri kino gihe
mu biseta bitandukanye nk'ubwubatsi gutunganya amazi gukora imodoka n'ibindi henshi usanga harimo umukobwa umwe gushika kuri batatu mu gihe abahungu baba bashika mu majana arenga ahibonekeza abarenga kuri abo ni nko mu gisata cha informatique na electricité nk'uko abarongoye ayo mashure yigisha imyuga babivuga mu ntango z'uyu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu gucu Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimirije urwaruka muri rusange kwijukira kwiga amashure y'imyuga kuko ari ryo terambere rigezweho ry'igihugu ndetse kandi umwuga ukanatunganye newo iyo wize neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Burundi havugwa umugambi ugamije gufatanya amatongo abanyagihugu bakarimira rimwe imbuto imwe bagasarurira rimwe. Mu ntara ya Ngozi uwo mugambi watanguriye mu myonga kandi abanyagihugu barashima, ariko bakaba bafite amakenga ku mirima yo ku mitumba. Abajejwe uburimyi n'ubworozi barabahumuriza. Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Uwo mugambi uramaze imyaka ibiri uri kurageragezwa mu myonga yo mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu baharimira barashima ko uwo mugambi mushasha wa leta ofisi cyo wabafashije. Ndarusanze Joseph arimira muri uwo mwonga aramenyesha akamaro yabonye muri uwo mugambi.
Nkaje n'umunyagihugu uyu mugambi nk'ahantu maze gukuja umugambi mwiza, kuko tuma abanyagihugu bakorera rimwe bakaronkenzenya abakurikirana abanze bari hamwe mwese akoze ukwiwe ntura nk'umuntu agukurikirana umuntu wese agirwa n'ukunze n'uko abanyigisho kuba nisi yamaze guhinduka. Hanyuma abantu bamaze gukorera hamwe n'umwavu uraboneka neza, cyangwa se imbuto ugasanga hari abantu babitaye bakamubwira umuntu yikoranye wenyine, ntuzere umuntu aza kuzanira imbuto cyangwa umwavu wakoreye kwa wenyine. Kigira kabiri mbona kimwe cy'ikiza kirimo burya ni ubusima buragabanuka.
Aho mu ntara ya Ngozi imbere yo kugerageza uwo mugambi mu myonga bagasanga n'ingirakamaro bagiye gutangura kugerageza mu mirima yo ku mitumba. Kubw'Imana Emile ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi avuga ko ari umugambi wizwe neza uzofasha cyane abanyagihugu mu ntara ya Ngozi batagira ahantu hanini barima kubera ubwishi bwabo. Arasigura ko uwo mugambi utunganijwe
ushira amatongo hamwe tuvuga ni hajya abantu usanga bafise amatongo ahereranye naho yo batangana, tugaca tubagirisha inama tukabereka ukuntu umwe wese agumana iwiwe mugabo hageze irima umwe wese akarima iwe mugabo bakarimira icyarimwe. Tukaca tubabwira imbuto bategereza gutera, tukaca tubafasha mu kubaha bwa bumenyi ku buryo umuntu ariravye yo kwibaza yuko ari tongo rimwe kubera ubwo buhinga tuba twakoresheje mu gutera, ariko ntibiba ari ibyo, ni tongo riba risangiwe n'abantu benshi kuko uburimbi buba bwagumyemo.
Aho biri uko abanyagihugu baganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika ntibatahura uwo mugambi ugiye gutandukira imirima yo ku mitumba. Basaba ko leta yobarekera ubwigenge bwo kurima ibyo bipfuza nayo gufatanya imirima, bamenyesha ko ari amayeri ya leta yo kuzobasahura amatongo yabo muri kazoza.
Ibyo ku mitumba ndibaza ntibizoroha, nivyo mwonga ndabona biriko biraturusha ivyo mukumutumba jumenga siheza kabisa nivyo tworohera gose. Ego si byiza kabisa
oya nivyo kunda harimo ibintu biriko biragora nama turabona amatongo bamwe ntibituyanganye harimo aba babisonzeye babashaka kuba bari torobereza ko twobajya abandi nabo batabishaka baba bihagiye baba bifishe nico gituma rero tutavyemera ivyo bintu utera imbuto imwe ntivyo kunda oya.
Kubw'Imana Emile arahumuriza abanyagihugu abamenyesha ko uwo mugambi waje kuneza yabo, abamenyesha ko mu gihe bo wijukira iterambere rizobashwaramwo, abivuga afatiye ku mwimbo bereye ujisho uva mu myonga.
Asaba rero abenegihugu gufata nkama uwo mugambi. Murazi yuko ikigugu cacu c'u Burundi gitunzwe hanini n'uburimyi n'ubworozi, rero tutegereza kwerekana bimwe biboneka yuko ubwo burimyi nyene tubukora ivyo navyo bizobonekera hehe mu mwimbu tuzoba twimbura ku buryo dushobora kuronka ivyo dufungura, hanyuma tukaronka n'umusesekara kugira ngo umusesekara wegeranywe hanyuma ushobore gushogwa hanze umuntu mbere yuko turonka y'amafaranga y'agaciro ayo nayo azogaruka kugira ngo adufashe mu gukora vya bikorwa by'iterambere.
Uwo mugambi wo kurima imbuto imwe ku banyagihugu baba hamwe umaze imyaka itari mike waragiye mu ngiro mu gihugu cy'u Rwanda gihana urubibe n'u Burundi, kandi abanyagihugu barashima ko wabafashije kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Karibu, jambo. Karibu mu Combo Taxi, vraiment taxi na murejo, ilikuwa na bangoya kabisa. Karibu mwingi.
Merci, merci.
Mama, pas toi. Ah, wewe hapana kabisa. Unaki soko kuchafu tu. Sogea nyuma.
Chofe. Yekananje ninjire nk'abandi.
Angalia tule kuchafu yote uko nayo kumwilia kwetu.
shofe nukuri jenda bizi mpuzu zanje zicafuye ariko nagize ikibazo na jewe si jewe
ivi nyeba itranje lakini hamkwena haye kosa ivi nona taksi yangu ni pubele eh?
Uya nukuri shofe umvirizi na je virane isu ninge na bantu bose bariko barandaba nukuri mfasha ntegeza gusubira muhira kuja guhindura impunzu mfasha nukuri
suwen hauna migulu wende ninyo mnakia mnalita uchafu kwetu bubu
ngungu iki
nini
twebwe bande twebwe bande
yaba etranger barani wengine uko nauliza kwanza sikia ni kuambia kitu kingine unapima tu pele chupa uko nayo hapa kwa barabara naita polisi kweli
ngungu iki
ushanisikia
ariko mana yange none basi nimba utashaka kuntwara muri taxi yawe uracyakora iki nga ni wogenda ngagariki yini
ndabakia pa juni yue kama kuna hata motari ni shofere matakubeba rudia pero na migulu
bakunumye
Mada.
So.
Yewe.
No.
Unyihanganire byangwe kubona ngo uratuna dutambaro ngo yahanaguze. Akira neje icupa ry'amazi ukarabe mu muntu kineza.
Aho kundumwe. Abantu beze baracariho.
Aya nakibaza.
Yewe. Aha nzi ngo wagiye nabuze uko.
Rekare.
Mashani karabiri.
Yewe.
Urakoze cyane.
Ukuri. Eh karaba rwose.
Sukira hasukira.
Ntabwo. Eh kuna wakya place moya kuna wakya place moya. Eh. Patron, eh, karibu, yeah. Karibu mkombo taksi. Na watu nyome drukwa, tunangoya kisha tuende kabisa.
Shofi,
karibu.
Aho watu karibu mudamu, njewa rikuwa sindaba ndetse. Mada, jamo uwe rikuwa sobanza kujeza.
La. Lakina we mesi, angara tukisa nafalani ribu chafu yake.
Mweji, kuwa ya hinda nyegucha kubele mshoferi nazi mgeni wanyo mutei biondo. Unuwa makosarai.
Ni kawaida tunavizoea. Buchafu nafata buchafu yenzai. Esko nona, alikuwa propre kushinda. Monsieur, angla tu kwenye na shimama masache, mabitika, sijue mabute. Kwa hawa waya waya ata pansi ati siku ata moya kukua propi.
Ni huwa ringi hebati aya machupa yose ngaha aya. Kukira ushowera kufuka nabi watu wabitai. Wene huwa ni?
Singibia mbio sasa.
Chista.
Mini ko sur 100% ke uchafu natoka kwenu tu kabisa. Batu wakwetu basi wama betize. Batu wakwetu wako civilize.
Mbranyu mbili.
Nanje ndo munya mahanga nanje umodoka yawe rwose sinayikandagiramo igendere pe igendere rwose
yo ona me ba client nyebo te munayenda ona kuba kisa ta umoya basi munenda pinye bote mungu wangu
umba nimukaje ahantu rwose baba barobanura gutyo ahubwo bari batinze no kwivamo nkubwiriyo mitekereza yawe kwikoma bandira shaje ese chauffeur
abe
wowe umuntu aramutsa gushinja umwanda bitari nabyo ntabwo byakubabaza ubutaha ku karimi ka ujubanzuga karage karindwi mbere yo kugira ikintu finja abandi
kandi biba bivuye ku bintu bishizemwe kandi atari byo
si nkibyo byose se nizere ko nawe ingaru kuyibonye
eh arumva
mina sikia murudie basi monsieur
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akabino ngaya duce dusozera makuru n'ibigano twatwafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari 10 na Jean Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byo no mugoro bavyashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubike baniwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
Radio yanje Radio yawe Naguru shinge kumakuru nyakuri Yeah Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika